imwomviriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali na FM 93 n'ibice 3 Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 Ikisoro. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mbiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye ndanzwe mu Burundi biharuro nyakuri yabo ntibizwi neza, ariko leta y'u Burundi igereranya ko gushika mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2021 abana bo mu ibarabara bagera ku 700 mu ntara zose z'igihugu.
Mu kibano ibibazo byinshi usanga abana bakubagugwa, ugasanga abana baragimwe baratubera ababyeyi batandukanye, birashika ugasanga habaye nk'urupfu. Iyo rero abana iyo bamaze kubona bafite ibibazo nk'ibyo, urumva baheza bagahungira mu ibarabara.
Uwo ni Felix Sindayigaya, umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu w'ishyirahamwe riharanira gukingira guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana OIDEB. Muri Uganda Kizza Besigye wo mu mugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi ari imyerekano yo kwicisha inzara ahapfungiwe itavye sentare kuri wa gatanu. Perezida wa Amerika Donald Trump yakiriye mu biro by'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi baganiye ku bibazo by'ubutunzi n'umutekano ku isi. Abakwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo mu M23 bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi y'igisagara cya Bukavu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, ntiyagiraho muje. Tutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda Kizza Besigye wo mu mugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu myerekano yo kwicisha inzara hapfungiwe yitavye sentare kuri uyu wa gatanu, igaragara ko afite intege nke. Eugene Mukankusa arabandanya iyi nkuru.
Kizza Besigye w'imyaka 68 n'umwe mu ba mbere batavuga rumwe na perezida wa Uganda Yoweri Museveni umaze hafi imyaka 40 ku butegetsi. Besigye yahanganye na Museveni mu matora inshuro enye uyu amutsinda. Umwunganizi wa Besigye Elias Lukwago yavuze ko uwo aburanira yatangiye kwicisha inzara ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri mu buryo bwo kwamagana ifungwa rye. Ejo kwa kane Lukwago yavuze ko Besigye yararembye cyane ku buryo atashoboraga kuva mu cyumba afungiyemo, ariko kuri uyu wa gatanu yitabye urukiko rwa gisivili kumva ibyaha aregwa mu rubanza rutandukanye. Meya wungirije w'umujyi wa Kampala Doreen Kianjura akaba n'umwe mu bagize ishyaka rya PFF rya Besigye yatangarije AFP ati yari mu bihe bibabaje. Yagaragaye afite intege nke cyane, kandi igihe kimwe yagerageje gushakisha umwuka bidutera kurira. Kizza Besigye yitabye urukiko ari kumwe n'uwo bafatanyije muri politiki Samuel Lubega Mukaku, bivugwa ko yashishikarije urugomo ubwo bombi bayoboye imyigaragambyo yamaganaga ibiciro bihanitse by'ibintu bikenerwa buri munsi mu mwaka wa 2022. Ku wa kabiri Besigye ntiyitabye urukiko nyuma yo kohereza inyandiko yandikishije intoki avuga ko arwaye. Lukwago umwunganira yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ati niba atarekuwe azapfa. Umuvugizi wa gereza muri Uganda Frank Baine yatangarije AFP ati nibyo Besigye muri iki gihe ntabwo ameze neza, ariko ubuzima bwe burimo gucungwa n'itsinda ryacu ry'ubuvuzi kandi nta mpamvu yo kugira ubwoba. Umuryango w'abibumbye n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaje ko bahangayikishijwe n'ikibazo cyo guhashya abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda mu gihe hitegurwa amatora ya perezida ya 2026.
Urakoze Jeni kuri iyo nkuru. Abayobozi b'ibihugu bya Afrika bazohurira muri Ethiopia mu mpera z'indwi, bashaka gusubira kuduza ijwi risaba indishyi ibihugu byazanye ubucakara n'ubukoloni muri Afrika. Ido nido kuri iyi nkuru na Geoffrey Mutagoma.
Uyu ni umugambi witezweho kuzarwanywa cyane n'ibihugu byahoze bikoronije Afurika, dore ko ibyinshi muri byo byamaze kugaragaza ko bidashishikajwe no gukosora amakosa byakoze mu gihe cyashize. Ibyerekeye izi ndishyi bimaze gufata intera ndende hirya no hino ku isi, abayirwanya nabo bashyizemo agatege. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko atabona ko zizatangwa. Abenshi mu bayobozi b'Uburayi bo birinze kugira n'icyo babivugaho. Mu nama y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe iteganyijwe ya Addis Ababa muri Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru, abategetsi barateganya guhuriza hamwe bagenda uko izi ndishyi zaba ziteye, uhereye ku zatangwa mu buryo bw'amafaranga kwemera kumugaragara makosa yakozwe cyangwa guhindura imikorere imwe n'imwe kuva mu kinyejana cya 15 kugeza mu cya 19 abanyafrika nibura miliyoni 2,500,000 bafashwe bunyago n'abacuruzi bo mu Burayi babajyanayo ku gahato kubagurisha nk'abacakara akanama gashinzwe ubukungu imibereho n'umuco mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kavuga ko ibiganiro ku byerekeye indihi z'ibyo byabaye bikeneye kuzasuzuma imikorere n'ingaruka z'ubukoroni n'ubucakara muri iki gihe harimo ivangura rishingiye ku ruhu ubusumbane mu bukungu hagati y'umugabane wa Afurika n'ibihugu byateye imbere.
Radiyo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda itegekanijwe ko umugwi Hamas utangaza amazina y'abanyayisraeli babiri bagizwe imbohe uzorekura mu mpera z'indwi. Mu gusubiriza mu ndumane umugwi Hamas bitegekanijwe ko Israel irekura abanyapalestina yagize imbohe mu mpera z'indwi ni nyuma y'uko umugwi Hamas usubiye gushira imbere amasezerano yo guhagarika ingwano wagiranye na Israel. Impungenge zari zibonekeje ku bijanye n'irekurwa ry'abandi banyayisraeli bagizwe imbohe n'umugwi Hamas inyuma y'uko uwo mugwi wagereje Israel ko yarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano kandi ariko igabisha gusubira mu ntambara. Umuvugizi w'umugwi Hamas Abdel Latif Kanua yatangaje ko badashaka ko amasezerano yo guhagarika ingwano mu ntaragaza asenyuka. Yavuze ko umugwi Hamas ushaka kuyubahiriza kandi ushaka kubona ko Israel iyubahirije neza. Kanua yanebaguye kandi ibyo yise imvugo iterabwoba y'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yatangaje ko iyo mvugo idafashira ku bijanye n'iyubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Leta ya Israel mu nyuma yaho yasubiye kwemanga ko umugwi Hamas utegerezwa kurekura mu mpera z'indwi abanyagihugu bayo batatu wagize imbohe. Umuvugizi wa Leta ya Israel David Masser yatangaje ko mu gihe umugwi Hamas utobarekura kuri uyu wa gatandatu amasezerano yo guhagarika ingwano azocarangira. Aya makuru yose agezwe ko yo hijya no hino ku isi mpejeje kumviriza n'aya yandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu akaburungu com adresse za YouTube yacu IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Ishami ryabonye ryitaho impunzi ku isi HCR ryumvikanishije kuri uyu wa gatanu impungenge ku bintu birushirizaho kuba nabi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rivuga ko intambara yakuye abantu bagera ku 350,000 mu byabo muri iki gihe batagira aho bakika umusaya. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukanguzi.
Inyeshyamba za mama 23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zafashe umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo mu kwezi gushize kandi zakomeje kugenda zerekeza mu majyepfo, aho umwe mu bayobozi baho yavuze ko bishobora kongera amakuba ku bantu bari mu bice byari bisanzwe bicumbikiye abateshejwe ibyabo. Umuvugizi wa HCR Eugene Bayun yatangaje abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi hifashishijwe ubuhanga bwa video ko abantu bagera mu 350,000 bavanywe mu byabo batagiraho baba, kuko amacumbi 70,000 yari yashyiriweho kubagoboka yasenywe mu bice bya Goma na Minova. Ibisasu bitaturikijwe nabyo bigihari byatumye habura umutekano ngo babashe gusubira iwabo. HCR ivuga ko hafi 70% by'inkambi z'Igoma zasenyutse n'izindi Minova zangiritse. Umuvugizi wa HCR Eugene Bayun yongeraho ati ubu abantu 100,000 ba mu macumbi y'agateganyo harimo za Kiliziya n'ibitaro. Iri shami ryawo ni ryo ngiye gutangaza ko ibyaha by'urugomo byiyongera kandi ko ari nako ibyago byo kwandura indwara byiyongera mu gihe HCR ubwayo n'indi miryango batabasha gutanga imfashanyo mu gihe cy'imirwano.
Tukivuga kuri Kongo, abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri hafi ku birometero 35 uvuye mu gisagara ca Bukavu. Umugwa mukuru w'intara yakivuye mu bumanuko. Ibindi kuri inkuru na Frederic Ngonikije.
Abantu babiri bakora ku kibuga c'indege cya Kavumu gikoreshwa cyane cyane n'abakozi b'amashyirahamwe atigamye leta n'igisirikare mu ngendo zabo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Babwiye itandukanijo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko ikibuga c'indege cya Kavumu cya cugawe. Batangaje ko inteko za leta ya Congo zamaze kuva ku icyo kibuga kandi ko zahavanye ibikoresho bya gisirikare birimo drone n'indege z'igisirikare. umuvugizi urunani wagwanye ubutegetsi Alliance Fleuve Congo AFC mu mfunyafunyo rurimo umurwi M23 umutumwa ku rubuga X yavuze ko abarwanye ubutegetsi bagenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu n'ibice biri mu micungararo yacu. Hari n'undi muntu umwe mu bajejwe umutekano yazemeje ni mu gihe imbere yaho amakuru yatanzwe n'ishyirahamwe ONU n'abaserukira ibihugu byabo hamwe n'umurwi M23 yatangaje ko abagwanya ubutegetsi bashikiye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amasanamu ya videwo yafashwe n'umuntu aba mu gisagara cya Kavumu iterukanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters yashoboye kubona arerekana abantu bambaye impuzu z'igisirikare bariko baragendagenda mu gihe urwamo rw'amasasi rwariko rumvikana mu masaha ya kare yo kuri uyu wa gatanu. Abagwanya ubutegetsi bafashe igisagara gitoyi cya Katana kiri kure metero 11 uvuye mu gisagara cya Kavumu aho ikibuga cy'indege giherereye. Amasanamu ya videwo yafashwe n'umunyagihugu waba mu gisagara cya Katana na yo nyene yerekanye abantu bitwaje ibigwanisho bariko baragendagenda muri icyo gisagara. Yatangaje ko abasirikare b'umurwi M23 bariko bazibira ibarabara kandi bariko batera bagana igisagara cya Kavumu. Yavuze ko bamaze kwigarurira igisagara cya Katana. Abanyagihugu kandi bandi batanu batangaje ko igisirikare cya Kabamba kiri mu buraruko bw'igisagara cya Katana cyafashwe ku munsi wa kane inyuma y'uko igisagara cya Goma kigaruriwe n'abagwanya ubutegetsi b'umurwi M23 mu minsi mike ishize. Abari mu myiyerekano barateye ikibanza cy'ishyirahamwe ONU na za ambasade zirimo y'u Rwanda, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwerekana ishavu ku byo bavuga ko ari kwivanga kw'amakungu mu bibazo bya Congo. Abari mu myiyerekano barasambuye bongera barasahura amabanki ambasade ya Kenya. Ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri ku birometero hafi 35 uvuye mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo Bukavu. Icyo gisagara gifashwe byongera mu gihe cyofatwa kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Congo mu karere ko mu buseruko bw'igihugu. Byaba byerekanye kandi ko umurwi M23 waguye ibice ugenzura mu buryo butari bwibonekeze imbere yaho. Muri icyo gihe perezida wa Congo Felix Tshisekedi ariko arondera ko amakungu amufasha guhagarika ingwano n'uruhagarara biri mu gihugu cyiwe. Yagiye mu gihugu cy'Ubudagi mu nama ku mutekano ikwibera mu gisagara cya Munich. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko iyo nkuru kuri uyu wa gatanu ku mbuga ngurukanabumenyi. Umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko perezida Tshisekedi kuri uyu wa gatanu ku muhingamo aza kuja i Addis Abeba mu nama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Afurika izoba kuri uyu wa gatandatu. Ingwano muri Congo niyo izoshimikirwa ko cyane mu nama y'iminsi ibiri izohabera. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaba impunzi HCR ryerekanye impungenge ku bintu bitera bimera nabi cyane muri Congo. Iyo shyirahamwe yatangaje ko ingwano muri icyo gihugu yatumye abantu bagera ku 350,000 babura aho bakika umusaya.
Urakoze Frederic kuri iyo nkuru. Ikibazo cya Congo kandi kigenda gifata iyindi ntumbero kubiraba imigenderanire y'ibihugu. Inama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya yasabye ko amasezerano uwo muryango uherekwa kugirana n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yo barahagaze gushika icyo gihugu kigaragarije ko cyahagaritse kwivanga mu bibazo bya Congo no kurungika ku isoko mpuzamakungu amabuye acukurwa mu bice bigenzurwa no mu M23. Temistoke Mutijima adushikiza ibindi kuri inkuru.
Uyu ni umwe mu myanzuro yemejwe n'Inteko Nshingamategeko kuri uyu wa kane aho yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inyandiko ikubiyemo imyanzuro igera kuri 30 yemejwe n'Inteko Nshingamategeko y'uyu muryango Ijwi rya Amerika yaboneye kopi iragaragaza ko uyu muryango uhangayikishijwe n'uko ikibazo cy'intambara n'umutekano muke bikomeza kuzamba mu burasirazuba bwa Congo. Abadepite mu myanzuro yabo bamaganye bivuye inyuma ukwigarurirwa n'inyeshyamba za M23 ku mujyi wa Goma n'utundi duce two mu burasirazuba bwa Congo zifatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iby'Inteko Nshingamategeko yavuze ko bigize ihonyangwa ridakwiye kwihanganirwa ry'ubusugire n'ubutavogerwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abadepite mu myanzuro yabo bagize bati Inteko irasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo na cyane ko kuhaba kwazo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano mpuzamahanga y'ishingwa rya Loni. Inteko Nshinga Amategeko yanasabye ku Rwanda rwahagarika bwangu gukorana n'inyeshyamba za mama 23. Aba badepite bavuze ko bababajwe n'uko uyu muryango utagiye ufata ingamba zikwiye zo guhangana bihagije n'iki kibazo no gusaba u Rwanda ushimitse guhagarika gukorana n'izi nyeshyamba. Inyandiko yemejwe n'abadepite b'uyu muryango iravuga ko ibihabanye n'ibyo uyu muryango wafashe izindi ngamba zirimo gusinyana n'u Rwanda amasezerano anyuranye. Ayarima yo mu kwa kabiri k'umwaka ushize wa 2024 y'ubucuruzi no kongerera agaciro amabuye y'agaciro. Aba badepite bavuga ko aya masezerano yasinywe hatabanje kuganirwa bihagije ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Mu bindi byemezo kandi inteko ivuga ko byafashwe n'uyu muryango hatitawe ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo, harimo n'umwanzuro wawo wo gutera inkunga no gushyigikira iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bikozwe mu izina ryo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Abadepite bati turasaba komisiyo n'inama y'uyu muryango guhagarika bwangu amasezerano n'u Rwanda ku ruhererekane nyongerera agaciro rw'amabuye y'agaciro kugeza igihe u Rwanda ruzagaragariza ko rwahagaritse kwivanga muri ibi bibazo no gucuruza amabuye y'agaciro yacukuwe mu duce tugenzurwa na mama 23. Turahamagarira kandi abo bireba bose kongera gukorera mu mucyo no kubuza mu buryo bufatika iyinjizwa muri uyu muryango ry'amabuye y'agaciro afite ibizinga by'amaraso. Iyi nteko yasabye komisiyo y'umuryango w'umwe bw'Uburayi kubutaha mu gusubukura imikoranire n'u Rwanda ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. U Rwanda rwasabwa kwinjira mu mugambi ugamije gukorera mu mucyo kw'inganda z'ubucukuzi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwemo. Inteko y'Ubumwe bw'Uburayi yanasabye komisiyo y'umuryango ndetse n'ibihugu binyamuryango cyo kimwe n'ibigo mpuzamahanga by'imari kuba bahagaritse inkunga batangaga ku ngengo y'imari ya Leta y'u Rwanda kugeza iki gihugu cyujuje ibyo gisabwa. Ibyo nabyo bikaba ari ugutanga inzira ku mfashanyo y'ubutabazi no guhagarika imikoranire iyo ariyo yose na mama 23. Indi nkunga abadepite ba EU basabye ko yahagarikwa ku Rwanda ni ya gisirikare n'umutekano ku ngabo zarwo. Aha bavuze ko ibyo bikwiye gukorwa hirindwa ko iyo nkunga yavaho igira uruhare mu bikorwa by'ubugome bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Inteko Nshinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi mu myanzuro yayo yanasabye komisiyo y'uyu muryango ndetse n'ibihugu binyamuryango kubuza iyoherezwa ry'intwaro ku ngabo z'u Rwanda na mama 23 no kugenzura ko icuruzwa ry'intwaro ziva muri uyu muryango rikorwa binyuze mu mucyo. Abadepite b'ibihugu bihuriye mu muryango w'umwe bw'Uburayi banasabye inama nkuru y'uyu muryango ukaza ibihano ku bagaba b'ingabo bakuru ba mama 23, abayobozi b'indi mitwe yitwaje intwaro cyo kimwe na bamwe mu bagaba b'ingabo ba Congo. Mu bayobozi b'ingabo z'u Rwanda basabiwe ibihano harimo General Major Nkubito Eugene uyobora divisiyo ya gatatu mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Harimo kandi General Major Ruki Karusisi, umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe w'igisirikare cy'u Rwanda RDF, cyo kimwe na General Major Emir Uvusha, ubukuri ingabo z'u Rwanda zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Imyanzuro ikubiye muri inyandiko yemejwe n'Inteko Nshinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi isohotse mu gihe u Rwanda rwari rumaze iminsi rusabirwa ibihano no gukomatanyirizwa ku ruhando mpuzamahanga kubw'uruhare rushinjwa kugira mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Congo. Icyakora ubwo yavugaga kuri ibi bihano igihugu ayoboye gisabirwa, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa yavuze ko nta bwoba na buke ibyo bimuteye. Aho umukuru w'u Rwanda yagize ati
"Between dealing with existential threats and dealing with threats
hagati yo guhangana n'ikibazo cyugarije ukubaho no guhangana n'ibikangisho byo guhana u Rwanda ku mpamvu imwe cyangwa iyindi, nta no kubitindaho imbunda yanjye nayitunga icyo cyugarije ukubaho nkamera nkaho icyo kindi cyo kitanahari. Ntabwo turimo guhangana n'ibintu bishya kuri twe. Twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu. Twahuye n'ishyano ndengakamere mu 1994 warangiza ukaza untera ubwoba unkangisha ibihano ngurampanira ko nirwanyeho ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke binteye. Uyu mwanzuro mu itorwa ryawo wabonye amajwi y'abadepite 443, bane batoye oya naho abandi 48 bifashe. Uyu mwanzuro ariko si itegeko.
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga za kurubuga rwacu rwa Facebook radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza chanelia mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ivuga Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye ndanse mu Burundi ibiharuro nyakuri yabo ntibizwi neza, ariko leta y'u Burundi igereranya ko gushika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2021 abana bo mu ibarabara bagera ku 7,000 mu ntara zose z'igihugu, 90% bari abahungu. Ikindi 5,000 muri bo bari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Meri. Naho ONU ivuga ko abo bana bo mu ibarabara mu Burundi bashobora kuba barenga 10,000. Leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa batandukanye bama bagerageza gutorera inyishu icyo kibazo kibandanya ciyongera. Kubera iki? Ni kibazo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabajije umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'ishyirahamwe riharanira gukingira, guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana OIDEB. Felix Sindayigaya aratangura asigura impamvu.
Abana bajya mu ibarabara ku mbo nyinshi. Imbo nyamukuru ni uko bajya mu ibarabara kubera babona ko ibibazo biba bariko barabamo imiryango yabo biba byabaye umurengera, agasanga ntibiriko biratora inyishu. Ugaca usanga rero batoye inzira kujya mu ibarabara kubera ku mbure baba babona yuko ari hoho bapfuma bashobora kuba babona ko umenga niho ibibazo bafise bishobora kugabanuka. Mugabo urumva bivana no gutahura kwabo uko mu ibarabara nabo bahura n'ibibazo byinshi cyane kandi bitandukanye, aho babitwa ko bari kubahunga ibyo babaye mu miryango yabo. Mu kibano hari ibibazo byinshi, usanga abana bakubagurwa ugasanga barakubaguwe cyo gifite amatretanse muri famiye, nabo ugasanga abana baradimwe barakubera ababyeyi batandukanye birasika, ugasanga habaye nk'urupfu, nabo ugasanga icyo twita instabilite y'amafamiye. Iyo rero abana iyo bamaze kubona bafite ibibazo nk'ibyo urumva baheza bagahungira mu ibarabara. Hari n'abandi usanga barabyawe ugasanga ababyaye ntibashoboye kubemera, ndumva kimenga ntibagira aho bahagaze cyane guheba amashure, ugasanga nimba yarafatiriwe n'ishure amaze kubona atacyo ariko arakora muhira, usanga bashafata inzira yo mu ibarabara kuko urumva murazi ko iyo umwana atashye mufatiriye aca agomba kwigenza cyane ababona yuko abayeho nabi agaca agomba kwifatira ingingo wenyine. Ibyo rero biri mu mpamvu twagiye tubona zishoboka zibaho.
Abana bari hagati y'7,000 mu mujyi muzima igisagara amaherezo ni ayahe?
Ni ukuvuga abana bo mu ibarabara benshi usanga bakeneye ibikorwa bakoregwa biza byishyura kuri za nkoni zatuma bava mu miryango bakaza mu ibarabara. Nimba yaje mu ibarabara kubera ibyo amashure, abo bakeneye gusubirwa mu mabarabara, bakeneye gusubizwa ku mashure kugira ngo kazuza kabo kejo kabandanye. Nimba ari ubukene buri mu miryango bica bijyana no gushyikira imiryango yabo kugira ngo barabe mbega bya bituma byatuma baza mu ibarabara, mbega two bitorera inyishu gute. Harategekanijwe ibikorwa byinshi byokorwa kugira ngo iki kibazo cyabo namwe bagihagarare. Ateza ko ibikorwa byo gukinga kugira ngo agati y'abana kubahirizwe muri komunote, kubahirizwe mu miryango kugira ngo ntihabeho abazamwe ko bazamwe barakwera ibibazo byabaye umurengera byabuze inyishu bagaca bigaragariza mu ibarabara.
Baranyizigiye Jean Paul, baranyizigiye
ukemura icy'abana bo mu ibarabara nuko habanza kuva ubukene buri mu banyagihugu. Leta yobanza gukemura ikarondera ingene yokura n'abitwa ngo baraje amashuri bakaburoka icyo bokwikorera bonyene.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite kuri telefone Muvunyi Siriro.
Amahoro amahoro rambara. Umwana ushobora kumukorera igishoboka cyose nk'umubyeyi birashoboka, ariko hari impamvu zishobora kuba nagwa zirenze imwe zishobora kuba zatuma umwana byanga. Nuko mukora bijya bibaho yuko n'umwana ashobora kwigira kari akajyaye akakunanira akanga akajya mu muhanda na leta ikamukora igishoboka cyose bikanga.
Felix we, ibyo mujya mubibona koko umwana ufite ababyeyi bamwitayeho, afite umuryango umwitayeho, yanga uburere?
Nagomba mere nk'uwishyura umwana wese mu bisanzwe, nta mwana umwe ananirana avuga ngo ni kinani. Ahubwo umuntu wese ariko aratwumviza umuntu atabura umwana w'umwe ni umwana nk'uyundi, gusa baba bakeneye ikibitaho kugira ngo ibibazo byabo bafise byumvirizwe hama bitore inyishu hama ejo baronge uwafata mu mugongo kugira ngo ashobore kuba ko agira kazoza keza. inyishu nazo ni kubashira ku mashure kubasoriza umijyango abo bidakunda ko biga bakabigisha imyuga hanyuma nabo hama banatahuzwe kazoza kabo keza hama banagire implication y'imijyango nimbara baje mwe barakorera ababyeyi abase babyaye babihakanye kubera bavutse mu buryo budaciye mu mategeko habe ibikorwa biza byose moro ubutungane.
Radio ya Amerika i Washington DC hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kuwa kane Perezida wa Amerika Donald Trump yarakiriye mu biro by'ubu mushikanganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi. Abo bategetsi bombi bategeye ku masezerano y'ibijanye n'amasoko ntanga nguvu no kwivuna umwansi harimo n'inzira iyo kugira Ubuhindi buronke indege z'ingwano zo mu bwoko bwa F-35. Timishimwe raduha ibindi.
Perezida Donald Trump yavuze ko aya masezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhinde afatwa nk'intambwe y'amateka yo muri iki kinyejana cya 2021 izatuma buri ruhande rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi birushaho gukomera. Aya masezerano afite ahuriye na gahunda ya Perezida Trump ijyanye no gusubiramo imisoro y'ibihugu byose bifite ubucuruzi bikorana na Amerika. Uretse guha Ubuhinde indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35, Perezida Donald Trump yavuze kandi ko guhera muri uyu mwaka Amerika igiye kongerera Ubuhinde miliyari nyinshi z'amadolari mu byo Amerika igurisha mu rwego rwa gisirikare. Ku ruhande rwa Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yabanje gusa nk'utera urwenya avuga ko yiganye imvugo yabaye nk'ikirango cya Donald Trump yakunze gukoresha mu bihe byo kwiyamamaza agira ati "Make America Great Again". Aho Modi nawe yavuze ko yafashe iyi mvugo akayihinduramo "Make India Great Again" niho kuvuga ngo twongere tugire Ubuhinde indashyikirwa. Minisitiri w'Intebe Modi yashimangiye ubufatanye mu bijyanye n'ingufu cyane cyane ku nganda ntoya z'ingufu za nuclear no ku masezerano ajyanye n'iby'ingabo. Modi yagize ati iyo Amerika n'Ubuhinde bikoranye nibwo habaho ubufatanye bukomeye n'iterambere. Umubano w'aba bagabo bombi uzwiho kuba ari mwiza mu buryo busanzwe wabaye nk'uhungabanyijwe n'itegeko rya Trump ryo gutangiza isuzuma ry'imisoro y'ibicuruzwa yakomojeho ubwo ari kumwe na Modi avuga ko ari ugushaka kugabanya igihombo cy'ubucuruzi bw'igihe kirekire n'Ubuhinde. Abanyamakuru babajije abategetsi b'Ubuhinde icyo babona nk'impungenge baba batewe n'ibicuruzwa biva cyangwa byinjira mu Buhinde. Umwe asubiza ko ikiva mu nama yari irimo kuba ari indi ntambwe igana ku masezerano akomeye ndetse ashimangira ko gahunda y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ihamye kandi ikomeje kwiyongera ndetse hari icyizere cy'uko amasezerano nk'ayo azashyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka wa 2025. Abasesenguzi barimo uwitwa Daniel Mackey ukora mu kigo cy'ubushakashatsi ku by'amahoro cya hano i Washington cyitwa US Institute of Peace bavuga ko Ubushinwa bufite uruhare runini mu biganiro byahuje abategetsi ba Amerika n'Ubuhinde. Undi musesenguzi akaba n'umuyobozi wo muri iki kigo cy'ubushakashatsi ariko gikorera muri Aziya y'Amajyepfo Tamanna Salikuddin yavuze ko ukuzamuka cyane kw'ibihugu bine Amerika, Ubuhinde, Ubuyapani na Australia bishobora kugira uruhare rukomeye mu kubaka ubufatanye n'abafatanyabikorwa bo mu karere gaherereye ku nyanja ya Pacifica. Uyu yemeza ko ubu bufatanye ari ikintu ubuyobozi bwa Trump buhanze amaso cyane. Undi musesenguzi mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ikoranabuhanga Rick Lossow yavuze ko mu gihe Perezida Donald Trump yatangizaga igifatwa nk'intambara y'ubucuruzi ku isi ku ruhande rw'Ubuhinde bwo bufite inyungu kurusha ibindi bihugu byinshi kandi hakenewe kureba ko umubano hagati yabwo na Amerika ukomeza kuba mwiza. Narendra Modi ubwo yari hano i Washington DC yanabonanye n'umuherwe Elon Musk ubu ukorana na Perezida Trump mu kuzana impinduka muri guverinoma ya Amerika.
Turakushimiye Tim kuri iyo nkuru. Aha rero niho tunasezeraniye mu makuru twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri mikro. Mwari kumwe nanje Fideni Yongabo. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Nadia Taha. Tubike abantu yatubifuriza kuroranirwa no mu byo muri mwo naho ubutaha.